Everything you got, I need it. Need what we need.
Sure.
Massive production.
Masko ganje gariyo muri we, uruhukiro wanje niwe, niwe magara ganje. Aha. Urebe hongu weza burizoba Manyi uwa chizirebona Wezi wajira keya Mubambio ine rukundo Wajira rukundo Walikunda atari nyenua Atari nyenua.
Everything for everything, I believe I trust in. Ni uwenze ni nyewawe Manyi uwa chizirebona.
Baby,
everything for everything, I believe I trust in.